Hii ni Radio Isijia America. Isijia America rigiye kubashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Baramutse shuti mwese muduteza amatwi umunsi kuwa kane itariki 30 z'ukwezi kw'11 umwaka w'2017. Muri kumwe na Fideni Yonga
kwifuza ibiganiro ari kwiganiro nyezina atari nkina mico n'ino birabera ngaho Arusha.
Uwo ni Dr. Jean Minana yoboye urunani Senarede rugizwe n'imigambwe n'abanyepolitiki batavuga rumwe na leta y'u Burundi.
Ubu ivyo tugira ni ibiganiro bita dialogue. Nka bimwe byaba Bujumbura bihagarikiwe n'umugwi wa Sendi.
Uwo ni Jean Mutabazi ayoboye umugambwe Radebu weganiye ku butegetsi buriho mu Burundi. Bavuga ku biganiro ibandanya yarusha. Iyi nkuru cyo kimwe n'izindi nkuru twabateguriye ku rubanza rw'abanywanyi b'umugambwe FDW inkingi mu Rwanda ku mabi afatiye ku gitsina abanyamakamba barenga 400 bakorewe kuva mu ntango z'uyu mwaka gushika mu kwezi kw'icumi no ku rugendo ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagize mu bitaro by'igisirikare byo mu Kamenge mu Burundi. Turazigaruka ko mu kanya gatoya. Imbere yaho reka dutega amatwi mugenzi wacu Aloys Bigirimana yaduteguriye amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Waramutse neza Aloys Bigirimana, amakuru akomakomeye udufitiye nayahe?
Urakoze Fidele. Amakuru akomakomeye ni inama igira gatanu ihuza Uburayi na Afurika ibandanya kubera Abidjan muri Cote d'Ivoire ku mugoroba w'ejo kwa gatatu. Barumvikanye ku ngingo zihutirwa zikwiye gufatwa kugira abasezerere burundu urudandazo rw'abimukira bafatwa nk'abaja rukorerwa mu gihugu cya Libya. Bimwe mu byo bumvikanye ko no gutahukana abanyafrika bifuza kuva muri Libya, gushyiraho igipolisi n'iperereza bituza abakora ubwo bubisha, gushinga komisiyo itohoza ibyo byaha, hamwe no kumvisha urwaruka rwifuza gufata iyo nzira ko ingaruka ari mbi cyane. Ibyo byashikirijwe na perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron inyuma y'inama yihuta yagiranye n'ibihugu 9 birabwa n'icyo kibazo. Inyuma yaho hashikirijwe amasanamu yerekana abimukira badandazwa nk'abaja muri Libya. Ikibazo cy'abimukira n'icyo cyagizwe intumbero y'inama iriko irahuza abo bakuru b'ibihugu n'amareta bashika 80 hamwe n'intumwa 5,000 yabija wa gatatu no kuri uyu wa kane. Perezida wa Nigeria Muhammadu Buhari yemeye gutahukana abanyagihugu biwe bugarijwe muri Libya no mu bindi bice by'isi. Yemera kandi ko agiye kwagura imigambi y'iterambere mu gihugu ciwe. Leta ya Nigeria yatangaje ko ikoresheje urubuga rwayo rwa Twitter kwabimukira babo 242 batahutse ku munsi wa kabiri w'indwi bava muri Libya, kandi ngo abarenga 400 nibo bamaze gutahuka mu mahoro muri uyu mwaka. Ishyirahamwe mpuzamakungu ni ryongeye gusaba abategetsi ba Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo kubahiriza uburenganzira bwa muntu kuri wa gatatu, mu gihe kuri uyu munsi wa kane abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida Joseph Kabila batumye ko imyiyerekano iza yamaze kubuzwa n'abategetsi. Florence Marshall avugira inteko za MONUSCO yateye akamo abategetsi ba Kongo kubahiriza uburenganzira bwo kugira amakoraniro n'imyiyerekano byemezwa n'ibwiriza wa shingiro gico gihugu. Buramatari wa Kinshasa yimanya uruhusha rwo kugira iyo myerekano aho runani rw'imigambwe ya politiki itavuga rumwe n'ubutegetsi n'ayandi mashyirahamwe asaba ko Perezida Kabila ava ku butegetsi kuva ku itariki ya 31 y'ukwezi kwa 12 kuza. Felix Tshisekedi arongoye urunani rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi yabwiye abamenyeshamakuru ko atakibuza iyo myerekano, aca asaba abanywanyi biwe kwihereza amabarabara yo mu gihugu cyose cya Kongo kuri uyu munsi wa kane. Igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri uwa gatatu ejo cyarahakanye ko cisha abanyagihugu mu gitero cyakoranye n'abasirikare ba Leta ya Somalia hafi y'igisagara cya Barire ku itariki ya 25 y'ukwezi kwa 8 umwaka w'2017. Mu itangazo ryashikirijwe ejo ku munsi wa gatatu, umukuru w'abasirikare ba Amerika ku mugabane wa Afrika yavuze ko inyuma y'amatohoza basanze basize ubuzima muri ico gitero ari abanywanyi baba abarwanyi b'abansi. Leta ya Somalia ugambere yari yavuze ko abarwanyi ba Al-Shabaab bishwe mu gitero yakoranye n'abasirikare ba Amerika hafi y'ico gisagara cha Bariire ku birometero 55 mu bumanuko bushira uburengero bwa Mogadishu. Inyuma yaho igisirikare cha Amerika cyace gitangaza ko inteko zacu zifashijwe n'iza Somalia bihenze bararasa batako bica abasivile 10 barimo abana batatu. Ibyo byatumye abanyagihugu muri ako karere baje mu ibarabara biyamiriza abasirikare ba Amerika hamwe n'aba Somalia. Leta zimwe za Amerika kandi isaba ibihugu byose guhagarika imigenderanire mu bya kidiplomasiya n'ubudandaji n'igihugu cya Korea ya Ruguru. Ibyo byashikirijwe ejo ku munsi wa gatatu na Nikki Haley aserukira Amerika mu ishyirahamwe mpuzamakunguni mu nama yihuta y'akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano ku isi yakoranye ejo ku gatatu. Inyuma yaho Korea ya Ruguru gitereye ikindi kigendajuru cya misile, Amerika imenyesha ko ico gihugu cyahisemo inzira y'intambara, yemeza ko mu gihe byoshika akabiyo ntambara nyene Amerika izosambura ico gihugu cyose. Nikki Haley yati yakamu Ubushinwa guhagarika guha ibitoro leta ya Korea ya Ruguru. Uburusiya nabwo bicishije kubuserukira muri ONU bwemeza ko Korea ya Ruguru yakoze agasomborotso, ariko ngo gukoresha ingufu za gisirikare siwo muti kuri ico kibazo. Imwe mu miti yotuma ico gihugu gihagarika ibyo bikorwa bya nuclear Ubushinwa n'Uburusiya bisaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika guhagarika imyimenyerezo ya gisirikare gikorana na Korea y'Epfo muri ako karere. Ubuserukira Ubushinwa yongeye gushikiriza ico ciyumviro kuri wa gatatu mu nama, ariko Amerika yavyamiriye kure. Mwibuke kandi ko Slobodaje Prajak, umwe mu babaye mu bategetsi b'igikenye ba Bosnia, yiyahuye ariko araburana muri sentare iriko iramucira urubanza.
Urakoze Aloyis ku makuru hejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC, amakuru yo mu karere. Impande zitandukanye ziri mu biganiro i Arusha byanse ko zihangana amaso mu yandi nk'uko bari babisabwe n'umuhuza. Bahavuye bashyiraho imigwi itanu ifatiye ku vyimvuyo vyabo vya politiki, abemera ubutegetsi n'abatabwemera. Iyo migwi yatangwe gukora inyuma y'umutaga ejo. Umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru abandanya gukurikiranira hafi bibera muri ibyo biganiro.
Inyuma y'umutaga kuri uyu wa gatatu niho ibikorwa nyezina bisa n'ibyatangura hagati y'abanyepolitike batandukanye hamwe n'amashami yigenga bari Arusha, ariko naho nyene byanse ko bicarana ngo bahangane amaso mu yandi nk'uko umuhoza Benjamin Mukapa yabibasabye ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri. Yari yabasabye ko bokwigaburamwo imigwi ibiri, wewe yifuza ko umugwi wa mbere wabugizwe n'abanyamigambwe leta abigenga bitavye amatora y'u mwaka w'2015 n'abahoze batwara Burundi. Ubundi mugwi nawo wari kubugizwe n'amashami yigenga, abakenyezi, abaserukira amashengero hamwe n'ugwaruka. Ijoro ryose gushika imbere y'umutaga kuri uyu wa gatatu byari byanseko bumvikana kuri iyo migwi ibiri. Umuhoza yanababwiye ko bokwitorera n'abantu babiri baserukira iyo migwi, ariko n'ivyo vyabatari ku amazi bahavuye bahindura maze bashiraho imigwi itanu iborohereza. Umugwi wa mbere bashezeho urimo leta, umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD n'umugambwe IPRONA. Iyongera ko rero n'indi migambwe ihuza ivyumviro n'ubutegetsi ku vyerekeye amasezerano ya Arusha n'ihinduka ry'ibwirizwa shingiro. Iyo ni nka FNL utwagwa na Jacques Bigirimana, Radebu utwagwa na Jean Dodie Mutabazi n'abandi. Ikindi uwo mugwi uhuriyeko ni uko utemera ijambo negociation kuko ngo rivamwo kugabura ubutegetsi nk'uko Mutabazi abivuga.
Icampagurukanye kimvana i Bujumbura ni uko twaje tuje kumarira ibiganiro twatanguye haramaze imyaka ibiri, ibiganiro bimwe bita mu kinofunofu dialogue. Uye nishobora kuba negosiasiyo kubera icyo kintu ni kimwe cyaba cyagihe muri Arusha yo mu 2000 twasinya, icyo nicyo cyitwa negosiasiyo. Ubu ibyo tugira ni ibiganiro bita dialogue, nta bimwe byaba i Bujumbura bihagarikiwe n'umugwi wa CNDD.
umugugira kabiri bashizeho ugezwe n'imigambwe itavugarume na leta nka Frodebu amizero y'abarundi n'abandi bagwanye hinduka y'ibwirizo wa shingiro uwo uranegura ingene hatabaye uguhangana maso mu yandi nkuko Evariste Ngayimpenda ku ruhande rw'amizero y'abarundi abivuga
ubu rero ico twari twiteze nuko bamwe nabandi bo bivugana amaso mu yandi icyo bamwe bose bategekanya kunyishu ivyo bibazo nyamukuru hanyuma rero kuguharira kukagira icyo kuvuyemo tugashika ku ijambo twoshikiriza makungu n'abarundi tugiye gukorera ko kugira ngo uburundi busubire buronka amahoro n'umutekano tabapfungirwa ubusa tabantu basahugwa utwabo kubusa kugira ngo tuzoheze tujye mu matora twimirije igihugu gitekanye mu gihugu hagati hari umutekano
n'urubando rw'amashyirahamwe yigenga nabwo wiciyemo imigwi ibiri uwa mbere urimo Oricome Parseme hamwe n'abakenyezi ubundi nawo urimo Urunani Piske Burundi ugwaruka n'abandi begeranye mu byumviro hamwe n'abaserukira amashengero umugwi wa nyuma ugezwe n'abahoze batwara igihugu Sylvestre Ntibantunganya yisanze ari wenyine muri uwo mugwi kuko Domiciano Ndayizeye hamwe na Petero Buyoya batarashika iyo migwi yose ibyirizwa kwiga ingengo munani ziri ku rutonde rwatanzwe n'umuhuza muri izo harimo ibya politike umutekano kurwanya kudahana ibyaha leta y'ubumwe ikibazo c'impunzi n'ibindi umuhuza Benjamin Mukapa yabasabye kwicarana batinubana kandi bakavugisha ukuri umunyepolitiki umwe yabwiye ijwi ry'Amerika ko Mukapa yababwiye ati igihugu ni gwanyu ingorane nimwe muzizi kandi n'umuti nimwe mu bufise rero mubwirizwa kuwutora mu mvugo yakoresheje ngo yasa n'ubakarira nk'uko abanyepolitike babivuga kuko yongeye ko babwirizwa gushika ku masezerano avuga ko azo bari nk'urupapuro rw'inzira rwo gutsimbataza amahoro n'umutekano no gutorera inyishu injyane za politike zadutse kuva umwaka w'2015 gushika ubu ntawurashika asarukira abatavuga rimwe na leta bahurikiye mu runani SNARED bahunze igihugu ashitse kuri uyu wa kabiri ni William Munyembabazi yaserukiye umugambo SNDD wa Leonard Nyangoma Pierre niyo nkuru yarusha kubwijwe rya Amerika
tukivuga kandi ku makuru yerekeye ibiganiro biriko birahuza abarundi yarusha Dr. Jean Minani yasubiye gutogwa mu mabanga yo kuyobora urunani SNARED rutavuga rumwe na leta avuga ko hakwiye kuba ibiganiro nyakuri bihuza leta y'u Burundi hamwe n'urunani arongoye ibiganiro yahaye mugenzi wacu Frederic Nkundikije
nakuze benshi barabibonye inacho bituma kumbure batumye ngaruka icyo ngiye gukora mu gufatira igikorwa cyari kigeze kugira ngo Petero Nkurunziza n'akazi kiwe bive ngombwa ko bashika Arusha bashika ku meza y'ibiganiro kugira ngo abarundi bose yega batorere inyishu ingorane dufise hanyuma dusubire mu mahoro umutekano hanyuma tubwire nako no muri demokrasi iterambere
Dr. Minani umurwi SNARED umuhari SNARED waratumiye muri izo biganiro ariko amatwi dusumira abitavye n'abari bahurikiye umugambwe umurwi SNARED ariko batabahanze cyane cyane ababa mu gihugu hagati muri iki gihe mwejeje gutorwa murafite umugambi kwifatanya n'abandi barundi kugira ngo muzondere amahoro mu Burundi
twebwe twafashe ya mbere kuva kera turondera amahoro twifuza ibiganiro ariko ibiganiro nyezina atari nk'inamico nk'ino birabera ngaho Arusha ntega kuba bo ngo ari ibiganiro ni bande bari mwaraganira ko abaganira ari abantu baba bashamiranye bafitanye amakosa baba bagiye icyo bapfa baba abantu bose bagera ijana 100 baje baragera ijana baje umva habonetse abashamiranye cyane abo muvuga ngo ni leta nta leta yaje kuyo twumvise bavuga ko leta itaje haje gusa SNDD none SNDD nije tw'igihugu ubu ko bajeje igihugu bagifashe bakatibingamika bagumye Bujumbura
Dr. Jean Minani hari abatangaza cyane cyane abatavuga rumwe n'umuhari wanyu bavuga ko umuhari SNARED atakintu userukira ari umuhari urimwo abantu barondera inyungu zabo bonyine aba umuryango yonyine yo bikomeye muri uyu muhari ari MSD na Frodebu abo bantu mabwirike
abo bantu babivuga gutyo n'abantu batazi SNARED carico none kumva atacu no bamaze ukavuga iyo migambwe yose n'ubitsimaze mu matora ka Jonathan
muri iki gihe Dr. Minani haravugwa imigambi cyangwa umugambi wo kugira leta y'umwe mu gihe mwoja mu biganiro mwoja muri ibyo bibanza bya leta
bibanza muri leta sibyo bituhanza amaso cyo adishinga nuko twokwicara hamwe tukavuga ibibazo tukazana inyishu z'ibibazo bihari hanyuma ibibazo tugashobora kubyironderera tutabihawe hanyuma hajya amahoro tukasaba amajwi y'abanyagihugu abanyagihugu badushimye washimye akayamuha washimye akamuha ikibanza akwiriye
tukivuga kuri ayo majwi nyine Dr. Minani haravugwa umugambi gutunganya amatora mu 2020 urunani senarede rwiteguriye gute ayo matora
nta matora twembe dutinya n'amatoyi ahari hose nibaze tuganire dushireho ibitegerezwa kuba kugira amatora abe meza
mu Rwanda abashikiriza manza basaba igihe cy'ukwezi cyo kubandanya gufunga by'agateganyo abanywanyi b'umugambi FDU inkingi utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho ni inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Eric Bagire ubusa ari Kigali mu Rwanda
abaregwa bose uko ari batatu bwana Théophile Ntirutwe ukuriye ishyaka FDU inkingi mu mujyi wa Kigali bwana Vena abayisenga ukuriye ishyaka Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda na bwana Tanazi Kanyarukiko bageze imbere y'umucamanzi mpuzankano z'iroza zahindanye buzuye imikungugu mu mutwe mbere y'uko ubushinjacyaha busobanura urukiko impamvu busaba kongera iminsi y'igifungo cy'agateganyo kubaregwa Maitre Gashabana yagejeje ku mucamanza inzitizi zisaba gutesha agaciro ikirego cy'ubushinjacyaha yisunze ingingo z'amategeko Maitre Gatera Gashabana yabwiye urukiko ko ubushinjacyaha bwatinze gutanga imyanzuro igaragaza impamvu busaba kongera iminsi y'igifungo kubaregwa aravuga ko icyemezo cyo gufunga by'agateganyo abaregwa mbere y'urubanza kimara ukwezi habariwemo umunsi cyafashweho aravuga ko igihe kirangiye dosiye idashyikirizwa urukiko ufunzwe by'agateganyo agomba kurekurwa agakurikiranwa ari hanze Icyemezo gifunga abaregwa cyafatwe ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa 10 uyu mwaka kirangira ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa 11. Maitre Gashabana aravuga ko mbere y'uko icyemezo kirangira yagiye mu biro by'ubwanditsi bw'urukiko asanga ubushinjacyaha butarasabye kongera iminsi y'igifungo. Yavuze ko mu buryo butunguranye ubushinjacyaha bwatanze ikirego ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa 11. Maitre Gashabana yasabye urukiko gusuzuma niba byubahirije amategeko maze rugategeka ko abaregwa bahita barekurwa bakaburana bidegembya. Ubushinjacyaha bwasobanuye ko bwasabye kongera iminsi mu gihe giteganywa n'amategeko. Bwavuze ko ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa 11 ari bwo bwaregeye busaba kongera igihe ifunga ry'agateganyo ubushinjacyaha bwagize buti kabone nubwo haba harabayeho kurenza iminsi nubwo tutemeranya nabyo hashingiwe ku buremere bw'ibyaha bakekwaho bakomeza gufungwa by'agateganyo Maitre Gashabana akavuga ko ubushinjacyaha bwashyize imikono ku nyandiko y'ikirego ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa 11 ariko bukigeza ku rukiko ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa 11 byarataye igihe urukiko rwabisuzumye maze rwanzura ko ubushinjacyaha bwaregeye ku gihe rutesha agaciro inzitizi za Gashabana nabo yunganira runategeka ku rubanza ruhita rukomeza Ningingo itashimishije abaregwa maze Maitre Gashabana abwira urukiko ko icyemezo rwafashe batakishimiye kandi ko bazakijurira ku munsi umucamanza azafataho umwanzuro busobanura impamvu busaba kongera ukwezi kw'igifungo ku baregwa ubushinjacyaha bwabwira urukiko ko nyuma y'ukwezi bafungiwe ibyaha by'ubugome byo kurema umutwe w'abagizi ba nabi no kugira nabo ubutegetsi buriho mu Rwanda iperereza bo bakoraho ritarangiye bwavuze ko bugishakisha amakuru hanze y'igihugu mu mitwe y'iterabwoba baregwa bakoranaga nayo kandi ko bukigenzura ubutumwa bugufa baregwa bandikiranaga kuri telefoni none nabari hanze y'u Rwanda bwana bayisenga wabimburiye abandi mu kwiregura yabwiye umucamanza ko mu gukomeza kumufunga byaba ari kumubabariza ubusa tazi cyazira yavuze ko asanga nta perereza ubushinjacyaha bukimukoraho kuko ngo bwavuze ko bwatangiye kumviriza telefone zabo mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka bityo ngo nta butumwa buziriho batabonye yabwiye urukiko ko nta cyaha yigeze akora mu buryo bwa ribwo bwose kuko ubushinjacyaha bugamije ari ugufunga cyangwa se gukuraho buri wese ubarizwa muri FDL inkingi ku iperereza ubushinjacyaha buhamya ko bugikora ko buvuga ko baba hanze abayisenga aravuga ko yaba hatarenze imbibe z'u Rwanda kandi ko no mu byangombwa yatunzeho hatarimo impapuro z'inzira yewe ngo nta na nimero za telefone z'aba bahanze agira yasabye urukiko kumurenganura kuko asanga we na bagenzi we ngo bakomeje kurenganira mu nkiko z'u Rwanda Ntirutwe nawe aravuga ko FDL inkingi ari ishyaka rikorera mu Rwanda ridakorera mu mahanga kandi ko bafunzwe nk'abayobozi baryo bafatiwe mu Rwanda kuri we arasanga ibisobanuro byabwo ari uburyo ishyaka riri ku butegetsi FPR ricisha mu bushinjacyaha mu rwego rwo gukandamiza abarwanashyaka ba FDL aravuga ko ubushinjacyaha butagaragaza icyo bumaze kugeraho mu minsi 30 ishize bafunzwe mu magambo akomeye yagize ati umugambi ubushinjacyaha bwatumwe n'uwo kuturimburira mu gihugu cya gereza n'amagambo yabaye nkatunguranye kuri bamwe mu bari mu rukiko maze bahindukira barebana ku maso yasabye urukiko ko niba bishoboka rwatanga ubutabera urubanza rukaburanishwa mu mizi Atanazi kenyeru chikuwe wivura niravuga kona watige zare ngimbebe zuru guanda kandi konhawe ya vuga na ganawe wuhanze yomve kanyavuga kwa tajira na uvutege tiburuho kandaru murguana shaka wa FPR. Metre kashaba na yikomi ushu njacha hakovu tazi kyo voregabo yunga niravuga kobu varegi cha hacho kuna mumutu wa wajiziba nabi nyamarabi tagara garamuri dosi ya sanga ya gomja guteshwa gachiro. Aravuga kurete kufuga gusa kobu jikweri pereza kuyindi mitu kwa yite ravugu ubaba kura na ganayo buta igara gazanu urge wako zemi vjaha. Metre kashaba na bgiruchi kukurete kuvuga gusubushinjacyaha butagaragaza niba bwarasabye amakuru bwifuza mu bihugu by'amahanga kuri iryo perereza busabira kongera igihe aribaza niba umucamanza azashingira ku magambo adaherekejwe n'ibimenyetso mu gufata icyemezo asubiranye ijambo bwana ntirutwa bwira ukiko ko ubushinjacyaha busigaye bubarigana n'abarwanashyaka bishyaka FPR inkotanyiri iri ku butegetsi kandi batavuga rumwe naryo n'ubwo mu magambo yavuga ko bugamije gukora icyo yita kuyobya uburari mu mugambi wo gushaka ibimenyetso bidafashe yita iby'ibifitirano n'imvugo yarakaje bikomeye ubushinjacyaha amaze fashijambo bubwira urukiko ko butari kubura n'iby'amashaka ahubwo bubura n'ibyaha bukurikiranye habaregwa bwasabye bakurikirana giburanisha kutabyumva ngo babitware bacyo bwashimangiye ko kugira ishyaka buri muntu yabarizwamo bitagize icyaha kandi ko budahagarariye mu rubanza ishyaka FPR inkotanyiri iri ku butegetsi iritsinda ry'abantu batatu babiri bemeza ko ari abayobozi ba FDA inkingi ubushinjacyaha burabarega ibyaha bwite iby'ubugome byo kure mu mutwe w'ingabo zitemewe no kugira na ubutegetsi buriho bariyongera kubandi barwanashyaka barindwi barimo vice president wa mbere bwana Boniface Twagira Imana nabo baregwa bimwe n'ibyaha bo bahakana bivuye inyuma bakavuga ko bishingiye kuri politiki kandi ku butegetsi bwabihimbye mu mugambi wo kugeza y'abatavuga rumwe nabwo niba nta gihindutse umucamanza azafata icyemezo kukurekura cyangwa gukomeza gufunga by'agateganya abaregwa ku itariki 5 z'ukwezi gutaha kwa 12 aha bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali
iwanyu mu ntara Hanyu muntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu muntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu muntara. Ni cyanyu.
Mu Burundi abanyamakamba barenga 400 nibo bamenyekanye ko bakorewa mabi afatiye ku gitsina kuva mu ntango z'uyu mwaka gushika mu kwezi kw'icumi ivyo bitegiri byatangiwe muri zone Kabonga komine Nyazarak igihe ariko aratanguzwa ikesi sekeza ry'iminsi 16 cyo kugwanya mabi akoregwa bakenyezi n'abigeme mu ntara ya Makamba Ninkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Chris Munezero.
Mu birori byo kugurura ikese isekeza ry'iminsi 16 yo kugwanya amabakoregwa bakenyezi Nibonekeje ko menshi mu mabi ahanze abanyamakamba yogera ku ngeso zo guharika no kubaka bidashiye mu mategeko. Ana ni umufasoni w'abana batatu akagwa yuko amaze igihe kitari gito asaba uwo bubakanye kwandikwa muri komine.
Ubu mugabo wawe umubwira ati tugende kwandikwa ntiyemera. Bamubwira nti twandikisha abana basi twebwe tugome tubihebera ati nitubohora abana. Ntakwemera kubwira ati jewe sinza kwandikwa. Ati jewe singenda kwandikwa kwa ufise amara yo kugira ngo uze gutanga hari amakari kwandikwe uraza tugenda. Ariko atayi ufise singeza. Mwamubakanye ata gukeneye. Kuko umugore waramushimi kavuga ntawe ni mugore bucanzana ni wewe nyende uzopfana. Akubwira ati ze kwandikwa. Mwobikora mkaza kwa andiku.
Kabura, tuwa musanzi ruhande yugu atogiwe, inyuma ijoro ya ramaze, aroba mkiega cha Tanganyika. Aremeza, kwa riba mwe, mwoba sangi umuga, bakwega mwushura shuzi, haba na waba koga wakili bato. Ugiwe, mwoba nye makamba boji jugwa, kudomu rutoki, kura yumavi.
Tukakunda kuona kwa tarifti hivi, kwa harimu kuhombe sumujango, akawamu nukunyaga umujango. Kukanze, mistu yita natu yohera. Abantu bariko baramiritse ubwo bubisha no kwicura inzego zibishejwe kugira ngo babitungane babatunganirize
kuva mu kwezi kwa mbere gushika mu kwezi kwa gitugutu k'uyu mwaka umugabo umwe yaragandaguwe mu ntara ya Makamba biturutse kuri ayo mabi abandi 410 barahohotegwa ibyo byashikirijwe muri ibyo birori na Chantale niyo mwungere arongoye ikigo cy'iterambere y'ingo n'imibano
hariho abashura shuzo ku nguvu hari abakorerwa mabi sesereza mubiri hari abakorerwa mabi sesereza mutima hariho abakorerwa mabi mu bijanye n'ubutunzi muri rusangi twakiriye abantu b'igitsina gore 359 n'ab'igitsina gabo nabo nyine twarabakiriye ni 51 amabi aza imbere ni mu bijanye n'ubutunzi
Esterine Bukuru umukangurira mahoro wo muri zone Kabonga muri komine ya Nyanzarac arashimishwa n'ingingo y'umukuru w'igihugu ihamagarira ingo zubatswe bidaciye mu mategeko kwiyandikisha ariko rero agasaba abajeje intwaro gukurikiranira hafi ishyirwa mu ngiro y'iryo tegeko
bamwe barase mugabo benshi baragiye kwandika inyuma y'iryo tegeko agituma abo banka nuko baseka kurongora gore benshi avuga ati nandikanwa n'uyu nta wundi mugore no kwabira amateko yo cyafata bo cyabamfunga abajejwe ubutungane abajejwe amategeko baze barababwira abantu kugira ngo bihute kuza kwandikwa tumaze kubona umukenyezi yataritswe mu rugo twarabonye ingaruka iyo umushinga ntatambutse ajya amatunga sigaye umuryango agomba kumunyaga kuko atanditswe mu rugo n'abana baragira ingorane
Amashiri hamwe asanzwe akorera mu gisata cyo kugwanya mabi afatiye ku gitsina aho mu ntara ya Makamba yasabye ko atagosigara inyuma mu kugwanya ayo mabi ahungabanya agati y'akazi na muntu bakaba bahimirije na cyane cyane abajeje intwaro n'amashiri hamwe yo mu kibano kwakira no gufasha ababituye bakorewe ayo mabi ikabonga Kisi Munezero, ijwi rya Amerika.
Mu Burundi kandi imfashanyo ya Leta ya Amerika yatumye ibitaro by'abasirikare bitera imbere cyane mu bijyanye no kugwanya umugera wa sida. Ejo ku munsi wa gatatu userukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Burundi Anne Casper yagendeye ibitaro by'abasirikare muri iyi ndwi himirije umunsi mpuzamakungu wahariwe kugwanya sida ku munsi wa gatanu. Ni inkuru yakurikiranywe n'umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika Eloge Burikaneza.
Ahejeje kugendera ibisata bitandukanye by'ibitaro by'abasirikare byo mu Kamenge mu buraruko bwa Bujumbura, ambasadrice Anne Casper aserukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Burundi yabwiye abanyeshamakuru muri mako ko yiyumva
Kuba ngaha nshaka gushamira Dr. Mark na maganga na banu bose bakora ngaha
O Dr. Mark avugwa ni Dr. Colonel Mark Nimburanira umuyobozi mukuru w'ibitaro by'abasirikare byo mu Kamenge yemeza ko imfashanyo Leta ya Amerika yacishije muri ambasade yashoboje bitararongoye kwitaho neza kurusha abagwayi na cyane cyane abagendana umugera wa sida
baradufashije gushyiraho igisata twita cya service communautaire ni igisata kiraba ababyeyi basanzwe bibungenze igisata kiraba ibijyanye no gucandagisha abana igisata kiraba ibijyanye no kubyara ukurikije gutandukanya imbyaro baradufashije kandi no gukurikirana abagwayi basanzwe bafite umugera wa sida baradufasha kuronka ikibanza kibereye dusanzwe twakiriramo abagwayi aho dushobora kubasuzumira aho dushobora gukurikirana ibijyanye n'ibya laboratoire naho dushobora kubahera imiti
abagendana ubwandu bwa sida ambasadrice Casper hasi cyabahanura
As we look forward to World AIDS Day, to remind everyone,
akana karyo mu gihe twegereje umunsi wahariwe kugwanya sida, ko kubwira abantu ko sida ari indwara bashobora kubana bakayigendana bakanamarana igihe kirekire mbere bakanagira n'amagara meza. Ni no kwibutsa abantu ko ari ngombwa kwipimisha umugera wa sida, abawurwaye bakamenya uko bitwara. Igikomeye umunsi ni uko urwaye sida ashobora kwifasha no gufasha ubu bakanye iyo ari ku miti yo gupfupa haza nta mwanduze cyo kimwe n'abana bataravuka abo bana bavuka ibitaro by'abasirikare zo mu Kamenge bimaze gukingira abashika 50
icyo twovuga cya mbere gishimishije ni uko ababyeyi bibarutse basanzwe bafise umugera wa sida abakurikiranywe ngaha bose babyaye abana batamugera wa sida bafise icyo murumva yuko ari ikintu gihambaye cyane turavye muri bimwe twashoboye gushika ko muri uwo mugambi twafashijemo n'ubwo busekurizi bwa Amerika ababyeyi 50 bari bibungenze bafise umugera wa sida bose abana babo bavutse atawo bafise imbere yuko uwo mugambi ujaho twovuga yuko twaragerageza kubikora uko tubishoboye mugabo ntitwari dufise inyubakwa zikwiriye
ifashanyo leta Amerika yahaye ibitaro by'abasirikare byo mu Kamenge yakijije mu bushikanganyi bwo kwivuna abansi bw'icyo gihugu. Izo bitaro bitse ubushobozi bwo kwakira abagwayi bivuza barara amajanane biri mu bitaro by'akarorero mu Burundi. Mbere na President Nkurunziza yari hagashi mu mwaka mu kwezi kw'indwi hibukwa imyaka 55 heza Burundi bwikukiye. Roger Urika neza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Nshuti mwese mukunda radio ijwi rya Amerika ibiganiro twabaye bafite kuri isaha hanyu bigarukiye tubashimiye mwese kuba mwaduteze amatwi tubifurije amahoro n'umunsi mwiza tubatumira kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu bikurikira kuri radio yanyu ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.